muteze amatwi ijwi rya Amerika. Muri uyu mwanya amakuru n'ibiganiro tubafitiye kuri mikoro muri kumwe na Ange Fidel Niyongabo
naho Zina Munezero kaze mu biganiro byacu.
Murabizi abagore bafite aho bageze mu myumvire no mu bushobozi, begera abana b'abakobwa mu mashuri bakabigisha bakabatinyura kugira ngo nabo batere imbere.
Uwo ni umushikiranganji w'umuryango mu Rwanda Dr. Diane Gashumba avuga ku buryo abapasoni bateye imbere bafasha abana. Iyi nkuru n'andi makuru yo hirya no hino tubafitiye arimwo iyicwa ry'abapolisi batanu mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas, ukurasana kwadutse ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko n'ikigoyi mu buraruko bushiruseruko bwa Nigeria. Turagaruka ku mukanya gatoyi cyane. Amakuru yo hirya no hino twabateguriye. Igipolisi mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas gitangaza ko abantu batatu bikekwa bari mu mvuto, ubugira kane nawe akaba yapfuye amasaha make nyuma y'uko abantu bafise ubuhinga bwo kurasa bihishije bishe abapolisi batanu mu gitero ku bantu bari mu myerekano iri mu mahoro. Icyo gitero cabaye ejo kuwa kane ku muhingamo igihe abantu bari mu myerekano yo kwiyamiriza igicwa cy'abirabure babiri bishwe n'abapolisi muri leta ya Minnesota no muri leta ya Louisiana. Ibice byo hagati mu gisagara cya Dallas biracugaye mu gihe abategetsi bajejwe kubahiriza amategeko bariko batohoza igitero cagizwe ejo kuwa kane. Nico gitero cihaye inkumbi bikomeye ku bajejwe kubahiriza amategeko kuva habaye ibitero vy'iterabwoba ku itariki 11 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'2001. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yavuze ko ico gitero kuba polisi bariko barangura akazi kabo kigayitse cyane. Mu ijambo yashikirije ari ku mugwa mukuru w'igihugu cya Pologne Varsovie mu nama y'ishyirahamwe ryo kwivuna abansi y'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN, Obama yavuze ko abapolisi bafise akazi kagoye cyane ku gitero cejo kuwa kane cerekana ibibazo bashobora guhura navyo.
President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguye urugendo rw'iminsi ibiri kuri uyu wa gatanu mu gisagara cya Varsovie mu gihugu cya Pologne. Nkuko muheje kuvyumva aho nahagiye kubera inama yo mwishyiramo ya OTAN, muri iyo nama President Barack Obama azogira hamwe n'abagenzi we ivyerekeye azorabira hamwe n'abagenzi we ivyerekeye gusohoka kw'igihugu cy'Ubwongereza mwishyiramo rya Buraya n'ibijyanye n'umutekano muri iryo shyirahamwe. President Barack Obama yabanje kubonana n'abarongozi b'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya imbere yuko aje mu nama ya OTAN. Avuye muri uwo mubonano, Perezida Obama yatangaje ko vyoba vyiza kuri Amerika ibihugu vya Buraya bibandanije gukorera hamwe. Yasiguye ati umwe wese afise inyungu igihe ibitagenda neza vyoba bike Ubwongereza n'ishirahamwe rya Buraya bigatora uburyo bushasha bwo gukorana. Barack Obama yahumurije abategetsi b'ibihugu vya Buraya bafise amakenga kuri kazoza k'ishirahamwe ryabo, avuga ko yizera adakekeranya ko izo mpande zompi zizotora uburyo zitunganya neza isoka ry'Ubwongereza muri iryo shirahamwe. Ati nta woshya inyuma ibitari bike byaranguwe. Ikindi iyo nama igamije kuvuga igwamwo n'ibitero by'Uburusiya ku gihugu cya Ukraine. Amerika ibona ko hageze ko ico kibazo gitorega umuti ku bwishyirahamwe OTAN. Iyo nama ishitse mu gihe gikomeye aho bikwiye gusubiza amaso inyuma bakiga ku masezerano yakahise amazi imyaka ishika kuri 70. Uyu munsi ishyirahamwe OTAN rifise abasirikare bashika ku 13,000 bakorera ku butaka bwa Espagne. Ugo rugendo Perezida Barack Obama yarugize inyuma y'ijoro ryabayemwo ubwicanyi bwahitanye abapolisi batanu mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas, aho nahari imyerekano yo kwiyamiriza ubwicanyi bwakorewe abagabo babiri babirabure bishwe n'abapolisi mu ntango z'iyindwi. Perezida Barack Obama yavuze ko yaguye mu gahundwe kubera ubwo bwicanyi bw'agahomerabunwa bwateguwe bugahitana abajejwe umutekano.
Radio y'u Amerika Washington DC amakuru yo hirya no hino tubategurira abandanye. Ukurasana kwadutse ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko no munsi wa gatanu umunsi umwe inyuma yuko habaye kurasana hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho kwahitanye abasirikare batanu. Tito Justin umenyesha makuru wa program Focus ku ijwi ry'Amerika yatangaje ko bisa n'uko uko kurasana kwavuye mu gice kiri hafi y'ikirimba cya Perezida. Uko kurasana kwatanguye gato imbere y'uko byari bitegekanijwe ko Perezida Salva Kiir n'icegera cya Perezida Riek Machar baha ikiganiro abamenyesha makuru muri ico kibanza. Nta makuru yatangajwe buno nyene kubahasiza agatwe canke bakomeretse canke uwagize uruhara muri uko kurasana kumuhinga muweje kwa kana basirikare batanu bashigikiye president Kiir barishwe mu gutana mu mitwe n'inteko zishigikiye Riek Machar impande zose ziragirizanya kuwatanguye kurasa vyari bitegekanjwe ko president Salva Kiir n'icegera cha president Salva Riek Machar murantunga bahura uno munsi kwa gatanu kugira baganire uburyo ubwo guhagarika ukurasana kudakenewe no kuganira ivyereke gushira inteko zijeje umutekano zigizwe n'impande zose mu micungararo y'umugwa mukuru Juba
muri Iraq mu buraruko bw'igisagara ca Baghdad abagwanyi ba leta y'Islamu bateye umusigiti wawo mu bwoko bw'abashite ni gitero cabaye kuri uyu wa kane guhitana abantu bashika kuri 35 abatari bake barakomereka byatangajwe n'abajejwe umutekano aho muri Iraq ico gitero cakozwe n'abiyahuzi cumvikanyemwe amasasu n'amabombe menshi ni gitero kibaye inyuma y'ikindi cabaye kinini mu mateka ya Iraq ico cahitanya abantu amajana n'amajana abandi bagakomereka mu nzu nini y'ubudandaji muri Baghdad ku mugwa mukuru wa Iraq muri ico gitero cabereye ku birometero 75 mu buraruko bwa Baghdad hatanguye kumvikana amabombe imbere yuko abagwanyi batatu ba leta ya Kiislamu bashika aho baciye batangura kurasa abari mu imbere mu nzu babiri mubagize ico gitero bahavuye biturisa ko amabombe iruhande y'isoko riri hafi y'uwo musigiti abategetsi bo mu gipolisi bamenyesheje ko uwundi yarashwe imbere yuko yituritsa umushikiranganji wa mbere wa Iraq Hade al-Abadi yahagaritse mu mabanga mukuru umutekano n'abandi bategetsi bajejwe umutekano ni nyuma y'igitero cabaye kuri uyu wa mungu ku mugwa mukuru wa Iraq i Baghdad
Amashirahamwe ajeje gutabara yagabishije uno munsi kwa gatanu ko gufungura nabi kwiyongeye mu ntara mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria yasinzikajwe n'ingwano ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryatangaje ko abantu 4,400,000 mu buraruko bw'igihugu bafise ikibazo gikomeye c'inzara ivyo bivuye ku ngwano ibandanya hagati y'abagwanyi b'umugwi Boko Haram n'igisirikare ca leta hamwe n'abasirikare bo mu bihugu bibanye vya Nigeria abantu baba mu bice amashirahamwe ajejwe gutabara adashobora gushikamwo baza basinzikajwe n'inzara sorry one muyobozi w'agateganyo muri Nigeria wishiramo igishiramo mpuzamakungu ONU ritanga ibifungurwa PAM avuga ko hadafashwe ingingo zihutirwa ibintu bishobora kuyanzara one yagiriza ingwano no kuva mu zabo ko barimyi ku kibazo cy'ibifungurwa cibonekeza mu karere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria mu kwezi guheze ishyirahamwe rijeje gutabara Médecins Sans Frontières ryatangaje ko abantu bagera kuri 6 bapfa uko umunsi utashe bahitanywe n'indwara no gufungura nabi mu ikambi y'abatayizabo ya Bama Mwanda nyakumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda tubitsa kuri programa yacu y'ibiganiro tubashikiriza iminsi yose kuri Radio Inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2 mushobora kandi niko dushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com no kuri Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri we akaburungu radio yacu @akaburungu.com Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tu yahere mu Rwanda ho kumutaga buno munsi kwa gatanu umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yafunguye kumugaragaro inzu itegekanijwe kuberamwo inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku nshuro yayo ya 27 Kigali Convention Center ni inyubakwa ifise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera ku 400 icyarimwe ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umenyesha makuru wacu Eric Bagire ubusa
Ushaka gusettinga ubukwe ushaka gusettinga ikintu cyose yes yes
kibuga cya basket no bukwe
bazaza basket nago ishoka kuhera hano kuri ya numuza kureba neza inonzo
bwana Didier Sagashya umuyobozi wa societe UCL no kuvuga Artment Concert Limited bafite mu maboko Kigali Convention Center arayidutambagiza na dusobanurira
okay dufite rero connection kuva muri hotel kujya kuri convention hano ariko tugiye kureba icyumba ijana Mwana utara tunagatatu.
Kigali Convention Center ni inyubako ifite isura y'inzu zo hambere mu gisenge kimeze nk'umutemeri. Iri ku buso bwa hegitari hafi 16 ku kimihurura hafi ya Ministeri y'Ubutabera. Iyi nyubako y'icyitegererezo mu Rwanda yizwe n'ibice bitatu. Hoteli y'ibyumba 292, Convention Center n'ikindi gice kinyongera izaje yakirina amamuza amahanga n'izi nyimbere mu gihugu ibirori n'ubukwe kuba bishoboye nibindi kwikubitiro igiye kwakira inama mpuzo amahanga y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe iyi nyubako muri hotel ubwayo ifite ubushobozi bwo gucumbikira abakuru b'ibihugu batanu n'umwami umwe imirimo y'iyi nyubako yatwaye igihe cy'imyaka 7 abategetsi nabo ubwabo bemeza ko yari yaradindiye yasimburanyeho amakampani y'ubwubatsi y'abashinwa abadage n'abanyaturukiya iyi ni inyubako yagombaga kwakira inama y'abanki nyafurika itsura amajyambere mu 2014 ariko kubera uko kugindira ntibyashobutse kuri ubu rero igeze ku musozo n'ibyishimo muri rusange ku butegetsi kandi nishema ku gihugu Perezida Kagame wayifunguye ku mugaragaro yasabye ko yakoreshwa neza ikazaba isoko y'iterambere ry'igihugu
We are very happy that we have come to this conclusion of so many days of so much that has
Turishimye cyane kuba twashoboye mu gihe cy'iminsi myinshi n'imbaraga twakoresheje duhangana n'ibibazo kugeza ubwo iyi nyubako ihagaze uko imbeze ubu ahasigaye n'ahacu twebwe abanyarwanda n'inshuti zacu z'amahanga n'abitabiriye uyu munsi kuyikoresha neza kandi tunezererwa n'urugwiro batwakirana kandi ari nako dukomeza gushaka inyungu ziteza imbere igihugu cyacu cy'u Rwanda
of our country Rwanda.
Kigali Convention Center igiye kwakira inama ya Afrika yunze ubumwe ku nshuro ya 27 icyumba izaberamo muri rusange gishobora kwakira abantu 2600 kandi bicaye neza udashyizemo ibindi byumba bine kimwe cyakira abantu 500. Kigali Convention Center nkuko byagaragajwe iri mu maboko y'abanyamigabane bane abo ni ikigo cy'ubucuruzi Prime Holding Limited ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize bw'abakozi RSSB Crystal Ventures Iyi ni kampani y'ubucuruzi y'ishyaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi na Rwanda Investment Group ihagarariye leta muri iyi migabane. Aba bose bibumbiye muri sosiyete UCL. Iyi nyubako yuzuye itwaye akayabo ka miliyoni 300 z'amadolari y'Abanyamerika, ni ukuvuga saga miliyari 220 z'amafaranga. Ntihagaragajwe imigabane ya buri kigo muri ibi bihuriye kuri uyu mushinga. Iyi nyubako byumvikana ko yuzuye ahanini kubera igitutu cy'inama ya Afurika yunze ubumwe kuko byasabye imirimo y'amanywa n'ijoro. Ariko namagingo y'imirimo ntirarangira bya nyabyo. Iyi mashini yatunganyaga ubusitani imbere muri Kigali Convention Center. Abatangiye ubucuruzi muri Kigali Convention Center baravuga ko ibiciro muri rusange biri ku kigero cy'aho benshi babyigondera barimo n'abanyarwanda, ariko birasa n'ibiri mu magambo ufatiye ku bushobozi bw'abanyarwanda. Ifunguro rya mu gitondo riri ku 25,000 by'amafaranga y'u Rwanda, mu gihe ifunguro rya saa sita ari 23,000 nayo mu mafaranga y'u Rwanda. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Ikigali hakoraniye inama ihuje abafasoni bo mu nzego zo hejuru baturutse mu bihugu bya Afrika. Iyi nama yafunguwe yatangujwe n'umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afrika yavuze ko abafasoni b'abanyafrika bagikandamijwe n'abagabo bataremera guhinduka kw'ibintu. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize Assumpta Kaboyi.
Kuva kuri wa gatanu kugeza kwa gatandatu w'iki cyumweru Kigali hateraniye inama ihuje abagore bari mu nzego z'ubuyobozi muri Afrika. Inama yabanjirije y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe izaterana kuva kuri iki cyumweru. Iyi nama ihuje abagore bo mu nzego zikomeye baturutse mu bihugu 15 bya Afrika bariga ku burenganzira bw'umugore n'iterambere rye. Ubwo yafunguraga iyi nama umuyobozi wa Afrika yunze ubumwe Nkosazana Dlamini Zuma yavuze zimwe mu mbogamizi kibangamira umugore w'umunyafurika mu iterambere rye, agaruka cyane ku myumvire itaranoga y'abayobozi bamwe nabamwe mu bagabo bataremera impinduka.
A second challenge is the resistance to change that we meet from men, because we know how many people will give up power or how many kings will give up their thrones voluntarily. Very few or none, as someone says. So patriarchy is structured in the advantage of men. I don't think we should be shy to say that. It is structured to the advantage of men.
Ikibazo kindi dufite ni gishingiye ku kutemera impinduka. Nabagabo bangaye bakwemera kurekura ubutegetsi, nabami bangaye bakwemera kurekura ingoma, ni bake cyane cyangwa nta numwe. Ikindi nuko muri Afrika uko umuco uteye bitazamura umugore. Uyu muyobozi yanavuze ko n'abagore ubwabo b'abanyafurika batari yizera. Yatanze urugero rw'uburyo inama nk'izi yo zigiye kuba bajya hirya no hino basabiriza amafaranga. Atanga umwitozo muto avuga ati inama nk'iyi abagore ubwabo b'abanyafurika bashobora kuyitegurira. Yavuze ko miliyoni y'abagore b'abanyafurika baramutse bagiye batanga idolari rimwe mu kwezi umwaka wajya gushira bageze ku madorari miliyoni 12, yavuze ko ayo mafaranga yabahagije ngo inama nk'iyi yateraniye i Kigali ibashe gutungana, kandi nta n'umwe wagiye gusabiriza hirya no hino. Umuyobozi wa Afurika Yunze Ubumwe yongeye gusaba abagore b'Abanyafurika bari mu buyobozi kuzamura bagenzi babo bagikandamijwe. Minisitiri w'umuryango mu Rwanda Dr. Diane Gashumba yavuze ko gahunda yo kuzamura abagore bakenye mu Rwanda yatangiye, ndetse abagore bamaze kugera kure. Uyu muyobozi avuga ko abagore bageze mu nzego z'ubuyobozi batajya batererana bagenzi babo.
Mu Rwanda dufite gahunda yitwa mentorship, yadushyigikirane, murabizi abagore bafite aho bageze mu myumvire no mu bushobozi, begera abana b'abakobwa mu mashuri bakabigisha, bakabatinyura kugira ngo nabo batere imbere, kugira ngo batinyuke amashuri ya siyansi na tekinoloji, ariko banatinyuke gutangira gutekereza kwigira. Nk'uko dufite abagore benshi bafite gahunda z'ibimina guhera mu midugudu, ariko ibyo ntibihagije, hari izindi ngero nyinshi ntibihagije. Turacyafite intambwe yo gutera kugira ngo umugore w'umunyarwanda agere ku nguzanyo, agere ku ifaranga. Koko
Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere mu Rwanda yavuze ko Minisitiri ayobora imaze gushyiraho ingamba zo kuvana abagore bakigaragara mu bukene, cyane cyane abacuruza mu mihanda n'abakora indi mirimo itemewe. Inama yateraniye i Kigali ihuje abagore b'abayobozi baturutse mu bihugu 15 bya Afurika, harimo abaminisitiri w'Uburinganire n'Iterambere, abahagarariye ibihugu byabo mu mahanga, abakora mu miryango itegamiye kuri Leta, ndetse n'abikorera ku giti cyabo. Iyi nama y'abagore kandi ibaye iminsi ibiri gusa mbere y'inama ya 27 y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe iteranira i Kigali. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuba twumva tariki 16 y'ukwezi kwa 7 imyaka 20 izaba yuzuye Ijwi rya Amerika ritangaza ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Ibiganiro byaryo byagarurira abantu icyizere cyo kumva radio nyuma y'amaradio yahembere ubwicanyi mu Rwanda no mu Burundi.
Abanyarwanda n'Abarundi bakurikiye ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika babonye ko radio yabafasha kwiyubaka, kwizerana no gusana imitima.
Radio y'Ijwi ry'Amerika yabaye mudatenguha ihuza imiryango y'Abanyarwanda n'Abarundi yari yaratatanye.
Naho sakarusho, ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ibitekerezo bya bose mu myaka 20 ishize.
Ese imyaka 20 itaha izazana iki? Mu kiganiro muri isanga muzakomeza kubona urubuga rubafasha kumenya amakuru y'imvaho y'iwanyu no kwirinda ibihuha.
Naho kuri telefone zigendanwa tuzongera ibiganiro mu mashusho no mu majwi.
Aho muri hose mutugezeho ubuhamya bw'icyo ibiganiro by'Ijwi rya Amerika byabamariye kugeza ubu uko byagiye bisimburana.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kuwa cugura maradio yanyu, tubibutse ko i programme ibiganiro vyacu tubyashikize imisi yose kuri radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu, no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9, no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email, nayo akaba ari radio yacu @gmail.com, na Facebook kuri address radio yacu, no kuri www.radioyacu.com. Imbere ko tubandanya ibiganiro vyacu ku bakunda umupira w'amaguru, twabibutsa ko ku munsi w'Imana ariho hazoba igice cya nyuma, urukino rwa nyuma rw'igikombe c'ibihugu by'Iburaya, aho Ubufaransa buzohura n'igihugu cya Portugal. Tubandanye rero ibiganiro twaba n'amakuru twabateguriye inyuma yuko abapolisi batanu bishwe mu gisagara cha Dallas muri leta ya Texas, ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu gitero ku bantu bari mu myerekano iri mu mahoro. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye n'umurunda ba mu gisagara cha Dallas Alain Luvuga zinaniwe, atangura amubaza ku bintu byifashe muri iki gihe mu gisagara cha Dallas.
Ego murakoze, nkuko mwagiye mubikurikirana kuhinga ngurukana bumenyi cyangwa kuri television byo mu ijoro, harabaye ibintu bidasanzwe, aho hariho imyiyerekano yabaye mu bisagara bitandukanye, igigwa n'Abanyamerika cyane cyane bo mu bwoko bw'abirabure, ariko harimo n'abandi batari mu bwoko bw'abirabure, aho hariho abagabo babiri b'abirabure bareje kwicwa, umwe muri misora wundi nawe muri Louisiana. Aho rero iyo myerekano yari yabereye no ngaha muri Dallas mu mahono kwita muri downtown, mugabo rero mu nyuma niho twagiye kumva uno munsi mu gatondo abatari baki niho babimenye yuko hariho umuntu yarashe abapolisi 11 batanu bakitaba imana batandatu bakaba bari mu bitaro
ye itangaje gato ya ale reka tukushe ku ngingo ibyo byatangajwe abantu barabizi bose ubu tuvugana muri uyu mwanya umutekano abantu bahagaze bate
Aho novuga nuko mu gisagara cha downtown aho byabereye abatari bakenyu bakoresha risike zugawe nta ruja n'uruza ruriho mugabo ahasigaye ari uruja n'uruza abantu baragenda ku kazi abantu batonze ico novuga gusa nuko nibihe bitoroshe nibihe bidasanzwe ibi nibaza ko bitari biherutse kuboneka mu ngaha mu gihugu cha America no ngaha muri Dallas ikiri rero mu mitima y'abantu n'ubwoba na makenga n'ukumenya ingene ibi bintu birava bikurikira na cyane cyane ico noshobora gushikiriza muno mwanya nayo ubundi nteka ibyinshi tuzatabimenya uko umwanya ugenda
none wewe ku giti cyawe nk'umuntu wavaje muri Amerika uvuye mu Burundi none aho ngaho tuvuga urusasu ruravuze abantu baricwa harimo n'abapolisi batanu icyarimwe wowe hari icyo wahindutse ku myumvire yawe ku kibazo cy'umutekano wawe nuko witwaraho idarasi
ndimvira yuko utari wari we wese muri kano kanya ntiyoguma abayeho nkuko yarabayeho kubera nkuko nabivuze ni ibintu bidasanzwe numvise mbere mu makuru bavuga yuko ari bo bwa mbere abapolisi bapfiriye ku bwinshi inyuma ya September 11 donc ni ukuvuga yuko ari ibihe bidasanzwe kandi cyane cyane umuntu ntazi yuko ari ibintu bica bihagararira ha cyane ari ibintu biri bubandanye cyane intumbero biza gufata ni ukuvuga yuko rero mu bisanzwe umuntu arahindura gato akiyubara ni ntawopfa kuca aja ahariho hose umuntu aragerageza navuga muri France ni kugira precaution muko agenda niyaja niko nico noshobora gushikiriza muri aka kanya
urakoze yari mugenzi wacu Etienne Karekezi yavugana na Alain Rubuga zinaniwe ari mu gisagara cha Dallas muri leta ya Texas aho abapolisi batanu bishwe mu gitero cagizwe kuri bo ejo ku munsi wa kane mwijoro
Itariki ya 16 y'ukwezi kw'indwi hazoba haheze imyaka 20 ijwi rya Amerika ritanguye gushikiriza makuru n'ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda.
Ibiganiro vyaryo byagarukanye icizero cyo kumviriza radio inyuma ya maradio yabivye macakubiri n'ubwicanyi mu Burundi no mu Rwanda.
Abarundi n'abanyarwanda bakwirikiranye ibiganiro by'ijwi rya Amerika barabonye kwiyo radio yabafashije mu kwiyungunganya kwizerana hamwe no gusanura imitima.
Iradijwi rya Amerika yabaye bitumwa ko ihuza imiryango y'abarundi n'abanyarwanda yari yatandukanye.
Akarusho ikiganiro dusangira ijambo cyabaye urubuga rw'ivyumviro vya bose mu myaka 20 heze.
Mbega imyaka 20 iri imbere izoza niki? Mu kiganiro muri sanga muzobandanya kuronswa karyo kukumenya makuru y'imvaho mu turere mubamwo abarindi bihuha.
Kuri telefone ngendanwa tuzokongereza ibiganiro mu masanamu n'amajwi.
Aho muri hose mutubwire ikintu ibiganiro vy'ijwi rya Amerika byabamariye gushika ubu uko vyagiye birahinduka.
Radio Ijwi rya Amerika muri umwanya imbere ko dusezerana tubumisha aka karirimbo ka Timberlake.
I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC akakirimba muri ko mwumva kitwa Can't Stop the Feeling kakaba katuranzwe na Justin Timberlake.
Murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirimi cy'Ikinyarwanda. Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije.
Urakoze Rosine, twabwiye ko igipolisi mu gisagara cya Dallas muri leta ya Texas ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika gitangaza ko abantu batatu bikekwa bari mu mvuto, ugira kane nawe akaba yapfuye amasaha make nyuma y'uko abantu bafise ubuhinga bwo kurasa bihishije bishe abapolisi batanu mu gitero ku bantu bari mu myerekano iri mu mahoro. Icyo gitero cabaye jo kuwa kane ku muhingamo, igihe abantu bari mu myerekano yo kwiyamiriza iyicwa ry'abirabure babiri ryagizwe n'abapolisi muri leta ya Minnesota no muri leta ya Louisiana.
Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguye urugendo rw'iminsi ibiri kuri uyu wa gatanu mu gisagara cya Varsovie mu gihugu cya Pologne, aho nahagiye kubera inama yo mu ishyirahamwe OTAN. Muri iyo nama Perezida Barack Obama azorabira hamwe na bagenzi we ibyerekeye gusohoka kw'igihugu cy'Ubwongereza mu ishyirahamwe rya Buraya n'ibijyanye n'umutekano muri iryo shyirahamwe.
Ukurasana kwadutse ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu manuko Juba uno munsi kwa gatanu, umunsi umwe inyuma y'uko habaye ukurasana hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho kwahitanye abasirikare batanu. Tito Justin, umumenyeshamakuru wa Program Focus w'Ijwi rya Amerika, itangaje ko bisa n'uko uko kurasana kwavuye mu gice kiri hafi y'ikirimba cya Perezida. Uko kurasana kwatanguye gato imbere y'uko byari bitegekanijwe ko Perezida abonana n'icyegera cya Perezida. Jotize Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha bigarukiye ngaha kuri mikoroma ari kumwe na Ange Fidel Niyongabo
naho Zine Munezero
uwashize hamwe ibi biganiro yari Fatou Alimas Karara. Tubifurije mwese kugira umugoroba mwiza, tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu kuri radio Ijwi rya Amerika.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.